hashize amezi hafi atatu umunyamakuru Jacques Martin ukorera BBC mu biro byayo I Dakar muri Senegal yakoze ikiganiro n'umwanditsi Charles Onana uba mu Faransa baganire ku gitabo aherutse gutangaza yise Rwanda la vérité sur l'opération turquoise Rwanda ukuri ku bikorwa by'ingabo z'abafaransa muri turquoise muri 1994 muri icyo gitabo cyo umwanditsi w'umunyamakuru Charles Onana yemeza ko ingabo z'abafaransa zazanywe mu Rwanda no gutabara abatutsi akongeraho ko ubufaransa bwabitewe n'uko amahanga yavugaga ko bushyigikiye leta yavugwagaho gukora ubwicanyi muri 1994 mu kiganiro cyahise mu bice bibiri bitandukanye kuri BBC mu rurimi rw'igifaransa Charles Onana yavuze ko yakoze ubushakashatsi bwimbitse akifashisha inyandiko zibitse mu biro by'umukuru w'igihugu cy'ubufaransa Elysee izibitse ku cyahoze ari icyicaro cy'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriweho u Rwanda rwa Arusha minisiteri y'ingabo y'ubufaransa izibitse mu biro by'uwahoze ari perezida wa Amerika Bill Clinton ndetse n'izibitse ku cyicaro cy'umuryango w'abibumbye izi nyandiko zose yavuga ko zahishuye ko ibyo bavuga ku basirikare b'abafaransa atari byo ko izo ngabo zitigeze zikingira ikibaba bicanyi ngo bahunge ejo bundi ku itariki ya 7 z'ukwezi kwa kabiri nibwo umunyamakuru Jacques Martin yabonye ibaruwa imwirukana hadahawe n'amezi atatu y'integuza ateganywa mu masezerano y'akazi ikigo cy'itangazamakuru BBC cyasobanuye icyemezo cyayo kigira kiti wafashe icyemezo cyo gukora ikiganiro ku ngingo ikurura impaka kandi udakurikije amategeko ngenderwaho ndetse utabibwiye abakuyobora BBC ikomeza igira iti uko kubura ubushishozi no kudakurikiza amategeko agenga abanyamakuru ba BBC byatumye leta y'u Rwanda yohereza ikirego kuri BBC iti byo rero ni impamvu zikomeye zisobanura ko wirukanywe ku kazi kubera ikosa rikomeye ijwi rya Amerika ryashatse kumenya uruhare leta y'u Rwanda yagize cyane cyane ku kirego BBC ivuga ko yagejejweho Minisitiri ushinzwe EAC muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga Olivier Nduhungirehe yatubwiye ko nta kirego leta y'u Rwanda yigeze itanga kandi ko kiriya ari ikibazo kireba BBC ubwayo umunyamabanga mukuru w'urugaga rw'abanyamakuru bo muri Senegal Bamba Kase avuga ko niyo u Rwanda rwaba rwaratanze kirego bitavuga ko umunyamakuru yagombaga kwirukanwa
baravuga ko leta y'u Rwanda yatanze ikirego icyo kirego kirihe niyo kandi cyaba gihari kubera ko leta y'u Rwanda ifitiye uburenganzira none se byaba impamvu yo kwirukana umunyamakuru wakoze ikiganiro nari kubyumva iyo Jacques Martin aba yaravuganye n'umuntu utavuga rumwe na leta ushyira mu majwi u Rwanda akaba atarahaye u Rwanda umwanya wo kwiregura ibyo nabyumva
none se BBC ko yivuga ko yafashe kiriya cyemezo kubera ikirego cya leta y'u Rwanda kandi leta y'u Rwanda ivuga ko ntacyo yatanze ijwi rya Amerika ryandikiye BBC ribaza kwemeza koko niba icyo kirego kiriho mu itangazo BBC yagejeje ku ijwi rya Amerika n'ubwo bwose birinze gusubiza ikibazo wabajijwe cyageraga kiti mushobora kwemeza ko mwabonye ikirego bivugwa ko cyatanzwe na leta y'u Rwanda mu gisubizo BBC yagize iti ntabwo twagira icyo tuvuga ku bakozi bacu gusa ariko abanyamakuru bose bagomba gukurikiza amategeko ya BBC agenga ikoramakuru muri yo harimo gutangaza inkuru nyazo guha abantu n'ibigo umwanya wo kwiregura iyo bashyizwe mu majwi kudakora ibyo bishobora kubangamira isura ya BBC nk'ikigo kizerwa kitarenganya kandi gitanga amakuru nyayo kuri Afurika no ku isi umunyamabanga mukuru w'urugaga rw'abanyamakuru bo muri Senegal Bamba Kase avuga ko icyemezo cya BBC kinyuranyije n'ubwisanzure abanyamakuru bagomba kugira iyo bakora amakuru avuga ko babuharaniye bakabubona biyushya kuya ati rero ntabwo tuzabuhara kubera BBC
twamaze imyaka myinshi duharanira ubwisanzure no kutanyuza mu ijambo ibyo byanditse mu itegeko nshinga rya Repubulika ya Senegal BBC yafunguye ibiro I Dakar igomba kubahiriza amategeko ya Senegal
à Dakar est obligé de respecter la législation sénégalaise en la matière.
Hagataho impuruza yatanzwe ku rubuga rwa internet ku cyumweru isaba BBC gusubiza Jacques Mata ku kazi irinda kugera ku bantu 2,500 bashyizeho umukono. Venuste Nshimimana, Ijwi rya Amerika, Londres.